Muna ya makamba abashobora gukoresha amazi meza bari hagati ya 52 na 65 kwizana. Benshi n'ababa kumigwa mikuru ya makomine canke intara mu mitumba harahusanga umutumba wose uba kwa abantu bagera ku 200 hata bombo ry'amazi bafite canke bakarisangira ririmwe. Niyo gushima Dainesi n'umwigeme w'Inyange muri komine Makamba bavoma amazi ku buhonga bwo mu Kidumbugu.
Rero hantu hahurira ubutumba bubiri buhura kuryo bomo rimwe rero tugiye kuvoma turashaka gusanga abantu ari benshi tukarindira gose mbere ugasanga abantu benshi bariko barashwanira umwe ngo ntanga undi ngo ntanga kuko hari n'amazi make nta ingenda ko ari minota irenga 20 bivanye n'abantu sanzeho hari isaha ishobora guhera Lyon nk'abishyize tukagenda kuvoma bwije hari ngiye saa moya z'ijoro zigira tutaravayo n'isaha zibi zigakwira umuntu atashana amazi muhira
no ku mutumba wa Nyankara aho nyine Makamba nico kimwe
twese dike mu gihe cy'ishe bantumye amazi ndagenda nk'iminota 20 ngiye kuyavoma ku buhonga nkagaruka indi minota 20 dufate iminota yose ngenda n'40 mu gihe cy'ishe kubera amazi aba yaza bushe bushe baratonda abantu ugasanga ni benshi umuntu agiye saa 10 akabaisa himwe.
Emmanuel Nyandwi wo ku mutumba Nyamatugu Imakamba nyine ati hari amazi yo ku mabombo akama muti tuca tuvoma ay'imbizi ayo nayo akamye twikora ku mwonga
ayo tuyavoma mu mutwonga kayi twari dukoresha kuva na kare tukivutse imbwawo muci rimwe rimwe arashobora gukama tukajya tuza kuvoma rukuzira
muri kantiye Nyaburumba yo ku mugwa mukuru wa Makamba naho nyine nta mazi bafise bimbye ibinogo bavoma mw'amazi.
Twebwe mu bisanzwe amazi dukoresha amazi y'ibinogo kubera nk'amazi ya Algeria zarahashika amazi y'ibinogo kugira yaronke wimbisha ikinogo nk'ikimetero 5-6 turonka ayo mazi aho yahasi meza ko ni amazi nayo gutekesha gusa no kwiyoga naho nyine rubanza kuyashusha.
Ayo mazi yo mu binogo cyangwa mu myonga abarimo ibicafu abayakoresha abagahanurwa kubanza kuyateka ariko benshi bagira bati udukwi twarazimbye nta nk'izo guteka n'izo gushusha amazi tworonka bagaca bayanywa uko bayavomye. Mu mashuri yo mu ntara ya Makamba naho nyine amazi ni ikibazo gikomeye ku mashuri agera ku 440 yo muri iyi ntara 328 usanga ata amazi afite cyangwa bakaba barabubakiye ayo mazi ariko atani marikoroka bituma rero abanyeshuri batekerayo banywa cyangwa hageze ibikorwa by'isuku bakayavoma mu mwonga uri hafi y'ishuri. Ngaruze niye Beltimasi ashinzwe iby'amazi mu ntara ya Makamba amenyesha ko amakomine afite ubukene bw'amazi meza ariko Yogoro na Kibago mu gice cya kumoso kugata amasoko y'amazi ahari cyo kimwe na Nyanzarake. Uwarongoye igisata cy'amazi mu ntara ya Makamba ati kugira twemeze ko amazi yashikiriye abanyagihugu nuko atawoba akija kuvoma ku metero zirenga 500 ariko mu ntara ya Makamba ntiturabishikako. Ibituma amazi adashikira abayagenewe ni uburyo buke bwo kuyubaka hamwe no kutabungabunga inyubako z'amazi hari n'abonona ayo mazi bubakiwe.
Hari n'igihe usanga hariho ubugizi bwa nabi ugasanga abantu bariko baramenagura inyubako z'amazi ugasanga ibyo biri mu bituma naho amazi yari yashitse bigatuma amazi adashika.
Kunywa amazi mabi rero biratuma hagwirirana indwara zo mu nda nko ku ivuriro ry'Inyange muri komine Makamba hasanzwe hari ubukene bw'amazi meza abapimwe indwara ziva ku isuku rike cyangwa kunywa amazi mabi basanze benshi bagwaye inzoka. Ibiharuro byerekana ko ku bagwaye 685 bapimwe inzoka zo mu nda muri Nzero na Ruhuhuma 2023 abagera ku 652 bagwaye inzoka zo mu nda ni ukuvuga ibice by'ijana 95. Mu ijambo ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira ineza y'ibibondo UNICEF rishikiriza rimenyesha ko mu mwaka w'2021 ibice by'ijana 42 by'abarundi bari babikoresha amazi mabi 54% ntibari bwaronka amazi akwiye kugira bagire isuku aho babaye naye 92% ntabyankinegwa bari bafise byo gukaraba neza. Ibyo byunyugwa n'ibiza n'isi sibe byatumye inyubako ijana na mirongo ibiri z'amazi zononekara. Mu bakobwa ko nubwo bukene bw'amazi harimo cyane cyane abigeme n'abakenyezi, kuko aribo baja kuvoma kandi bakavoma kure, bigatuma bamara umwanya munini bari kurondera amazi akoreshwa mu muryango. Ku mukenyezi yonsa biragabanya umwanya wo konsa ikibondo, nacyo kikagira ingorane yo gufungura neza. Ishyirahamwe UNICEF rirashima ariko ko Leta y'u Burundi yongereza ku mwaka amafaranga agenewe gushikiriza amazi meza abanyagihugu. Mu ntego y'amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'2022-2023 akaba angana n'igice kimwe n'ibice 70%, nubwo ibyokorwa bikiri byinshi birengeye ayo Leta yashinze. John Agbor aserukira UNICEF mu Burundi asaba ko uburyo bukoreshwa mu kugwiza amazi meza kandi akegera abanyagihugu yokongerezwa akagwizwa na gatatu akaronderegwa mu gihugu canke hanze yaco. Ko kwitabwaho kandi imigwi y'abafite amikoro make, abakenyezi, abakumiriwe, abateshejwe izabo n'abagendana ubumuga.